Et Nizbi de Amérique. Radio Zuri America ribandanya kumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3, mushobora no kudukurikira kuri internet kuri web3@radio yacu vewa.com. Mirweneza nshuti, muteze amatwi, muri kumwe na Fideni Yongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Ejo ku munsi w'Imana urunani kugwaruka rw'Abarundi rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwarateguye ibirori byo guhimbaza umunsi w'umuganuro.
Era dusubiye mu kahise tuza gusanga hari kintu umuganiro twe tutabonye ariko twumvise ariko twumva koko wari bubatsa Abarundi kandi bubaka Burundi bituma Burundi bugira izindi.
Boni Eric Ndazimba aseruka urwaruka rw'Abarundi rwateguye ibirori by'umuganuro byabeye mu Rwanda. U Burundi ni bwitavye ihanishwa ry'ibidandazwa byo mu karere ka Afrika buseruko riko ribera mu Rwanda. Idonido kuri zinkuru mukanya mugume hafi ya maradio yanyu. Imbere yaho reka tubanze duhere ku makuru agwajya no hino ku isi. Mu gihe byitezwe ko inama nshingamateka ya Amerika itora ku ngingo zemeza ko ibyaha Donald Trump yagirizwa yabikoze koko, Chuck Schumer, umusenateri akomeye w'umudemokrata ariko asaba inama nshingamateka izokumviriza urubanza ku byaha President Trump yagirizwa kumviriza ibyabona bikomeye bine biri muri leta ya Trump. Chuck Schumer ayoboye abademokrati mu nama nkenguzamateka igwiriyemo abarepubulika ku munsi w'Imana yandikiye ikiketi umukuru w'inama nkenguzamateka Mitch McConnell asaba ko ugo rwego rwarengukisha umukuru w'abakozi bakora mu biro kwa perezida Mick Mulvaney n'umufasha wiwe mukuru Robert Blair hamwe na John Bolton yahoze ari umuhanuzi wa perezida ku bibazo byerekeye umutekano na Michael Duffy ari mu bajejwe ikigega mu biro kwa perezida. Schumer avuga ko imigwi y'inama nshingamateka yarijejwe itohoza ku vyaha President Trump yagirizwe yasavye abo bategetsi bose kurenguka kugira babazwe ibibazo yamara nta numwe muri bo yaserutse. Mitch McConnell yatangaje ko inama nkenguzamateka izogirisha urubanza ruzomara igihe gito atavyabona bitumwe ko. Abantu 10 baraguye mu bwicanyi buheruka kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eugene Mukankuzi.
Abo bantu 10 bishwe mu ijoro ry'ejo ku cyumweru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo basivile bishwe n'imitwe y'inyeshyamba byakongeje imyigaragambyo y'amagana ingabo z'amahoro za ONU nk'uko abategetsi bo mu karere babivuga. Abasivile 10 biciwe mu mudugudu wa Kamango umunsi umwe nyuma y'uko abandi 22 biciwe intombi. Dona Kibwana, umuyobozi w'intara ya Beni, yabibwiye ibiro ntara makuru bya Faransa AFP uyu munsi kuwa mbere. Yavuze ko imirambo y'abari biciwe intombi yari tarashyingurwa ubwo abandi bicirwaga ikamango. Pascal Sambiri, umuyobozi wa Gakondo mu karere ka Wataringa, yamaganye iki gitero giheruka avuga ko ari cya ADF umutwe w'abarwanyi baregwa kwica abasivile amagana. Foster Basweki, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko ikamango, yavuze ko yiboneye ubwo bwicanyi. Avuga ko ubwo abasirikare bahageze abakoresha iterabwoba babahaye itegeko ryo gusubira inyuma bakava ikamango. Yavuze ko bavugaga ururimi rw'ikiganda, ururimi ruvugwa muri Uganda mu birometero 15 uvuye ku mupaka wa Kongo.
Urakoze Jenny. Umugore wa Ucegera cha Perezida wa Zimbabwe yashikanywe imbere ya sentare iharare muri Zimbabwe kuri uyu wa mbere. Mary Chiwenga yagirizwa kurondera kwica umugabo wiwe. Ibindi twumvise mugenzi wanje hano muri studio Geoffrey Mutagoma.
Umugore wa Vice Perezida wa Zimbabwe araregwa gushaka kwica umugabo we. Mary Chiwenga wahoze ari umunyamideli akaba n'umugore wa Vice Perezida Constantino Chiwenga yagejejwe imbere y'urukiko rw'iharare kuri uyu wa mbere anaregwa ibyaha byiza ndonke n'ubucuruzi bwa magendu. Arakekwa kuba yarashatse gutsinda umugabo we muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa 7. Impapuro z'ibirego zimushinja zivuga ko yashatse gutambamira ubuvuzi ku mugabo we ashaka kumugumisha muri hoteli aho kumujyana mu bitaro kandi yarajyanywe kitaraganya muri Afurika y'Epfo kwivuza arembye. Urupapuro rw'ikirego rukomeza ruvuga ko abashinzwe umutekano we bahatirije bamujyana mu bitaro ariko tariki 8 z'ukwezi kwa 7 umugore we akajya mu bitaro guheza abashinzwe umutekano w'umugabo we. Asigaye wenyine n'umugabo we muri icyo cyumba. Uwo mugore mu buryo butemewe n'amategeko yacomuye umuheha wa serumu ihabwa umurwayi acomora n'undi muheha unyuzwamo amaraso n'imiti mu buryo bwihuse bwo kuramira indembe. Icyo gihe Chiwenga ngo yahise avirirana umugore we amushushubikana ku gahato ashaka kumukura mu bitaro ariko abashinzwe umutekano baramutesha. Chiwenga nyuma yajyanwe mu Bushinwa avurirwa mu gihe cy'amezi 4 agaruka muri Zimbabwe. Mary Chiwenga aranaregwa kunyereza miliyoni y'amadolari y'Abanyamerika yishyuye ibicuruzwa muri Afrika y'Epfo ariko bitigeze byinjira muri Zimbabwe kuva umugabo wagarutse mu gihugu ntarongera kumugera iruhande.
Urakoze Geoffrey Mutagomayo rero yaramwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio ya Amerika mukibundi no mu Kinyarwanda Washington DC mushobora no kudukikirana kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri Facebook kuri radio yacu.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Burundi ntibwitavye yahanishwa ry'ibidandazwa vy'mu karere ka Afrika y'ubuseruko ririko ribera mu Rwanda. Umuryango ni nawo watunganije iryo hanishwa mu ntumbero yo guhuriza hamwe abacuruzi bato bato baturuka mu bihugu bitandatu bibugize ibiro bikuru vy'umuryango wa EAC. Byabwiye Ijwi rya Amerika ko bibabaje kubona hari igihugu kimwe gisigara inyuma mu gihe ibindi vyitavye iryo hayanishwa. Inkuru y'Idonido turaza kwibashikiriza kuri inkuru mu biganiro vyacu biri imbere. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ejo ku munsi w'Imana urunani rw'urwaruka rw'Abarundi rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwarateguye ibirori byo guhimbaza umunsi w'umuganuro kabaye akaryo ku guhanahana ibyimviro ku mico n'akaranga ku Burundi. Abari batumiwe barashimiye ubwo rwaruka rutibagira iyo rwavuye. Inkuru dushyikirizwa na Desire yatumye Imana ari Kigali.
Akona karirimbo kugaruka gwo ikambi ya Mahama gwari gwitabiriye umunsi mukuru wo guhimbaza umuganuro. Ibirori byateguwe n'urwani rw'urwaruka rw'Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Abari bitavye uwo munsi mukuru akamyamwe kari koste bafungura ibigori bitetse, imyungu, amavuta y'inka, bongera banywa inzoga y'impeke n'urwagwa. Eric Ndazimba aseriko urwo rwaruka rwateguye ivyo birori amenyesha ko biyumviriye guhimbaza uwo munsi kugira bibukanye ibyahora biranga Abarundi.
Twebwe twaruka twakuriye mu gihugu tubona kimwe n'ijyane buri gihe, hanyuma biratubabaza ko twe twavutse nta mahoro twigeze tubona. Tubona buri munsi Abarundi baryana batatiwe n'undi muntu w'inyuma mugabo bakaryana hagati yabo, gutyo dushanga dutangura kurondera igituma duhora mu ndyane twabo nabo tuzobyana naso tubona ko tuzaba tubabyarira mu ngwano. Duhitamo kurondera icyo tuma dusubira kuba Abarundi umutima w'indyane ugahagarara. Rero dusubiye mu kahise tuza gusanga hari ikintu umuganuro twe tutabonye ariko twumvise ariko twumva koko wari bubatsa Abarundi kandi bubaka Burundi bituma Burundi bugira izina. Ariko dusanga hari igihe wahagaze kandi duharuye igihe wahagarariye ni naho hatanguye indyane kugeza uyu munsi Abarundi baratatanye bari mu migwi itandukanye. Twebwe rero twifuza gusubira kuba Abarundi, nico gituma twimviriye kuri uyu munsi mukuru waho ruhuza Abarundi bakitwa Abarundi. Nibwo dushaka natwe
tuganuro karakaryo ku mwami ko guhezagira imbuto n'ibitungwa. Twabajije Alphonse Rugambarara umwe mu bantu bakuze yari yitabiriye ubutumwa bw'urwaruka icyo uyu munsi umaze ku mpunzi atambuto n'ibitungwa bafise yatwishuye ati:
aha turi mu mpunzi twokwibagira ibituranga twoba dushize twoja ducika abanyarwanda abanyekongo abatanzania aho turi tugakurikira imigenzo yabo. Rero ibi bitwereka yuko urwaruka rushize imbere koko akaranga k'Abarundi bakivuza yuko tutovyibagira. Mwabonye yuko hari habaje batamba ingoma, hari habaje batamba intambu zitandukanye ziva mu miho nka yose y'u Burundi. Aha koko berekanye ko u Burundi bukiri mu mitima yabo kandi no kubishima no kubishigikira bose.
Iradukunda Arthur ajejwe imico n'akaranga mu gisata cy'urwaruka mu ikambi ya Mahama amenyesha ko yungutse byinshi azosangiza abarongoye.
Ugupfa kwa mbere ni uguta umuco, ugupfa kwa mbere ni uguta akaranga, kuko no kugira ngo muri uwo mwanya tube twita impunzi ni uko hariho bamwe bagiye barata umuco baratana karanga ko mukaranga ko hambere no muco wo hambere harimo ubumwe bw'abarundi akabamwe kunwana kw'abarundi Burundi bugize ikibazo akamenya ko ari igihugu cyose kigize ikibazo ari abarundi bose muri rusange bagize ikibazo ikintu rero nungutse nuko abarundi nakaranga mu gihe turi mu buhungiro ntitubite tukabigumana
Diomede Ndamanisha numwe mu bantu bakuze bari batumiwe muri uwo munsi mukuru wo guhimbaza umuganuro inyuma y'ibirori yamenyeshe ko atashe afise icyizere ku Burundi ufise kazoza keza
nukuri n'ibintu bihimbaye cyane gose bitere kugwaruka kandi bituma natwe nk'abavyeyi twumva tunezerewe tubona yuko imbere yacu mu misiri imbere ari heza naho twadusubira kandi ruzi akaranga kakera
abatumire rero bari bitabiriye ivyo birori basavye kugwaruka rwabiteguro botumira abantu benshi bashoboka kugira basangire ivyo byiza vy'u Burundi bongera babashimira kubona bakora ivyategeza gukogwa n'abavyeyi babo
igita impunzi hashe cyarahinduye amwe mu mashirahamwe afashe impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu ca Tanzania intumbero iyo ngingo nukuraba ukubaho neza kw'impunzi kwa kuyongera umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Joven niwe akurikiranye inkuru mu ikambi ya Nyarugusu aganira na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi
mu nkambi ya Nyarugusu ishirahamwe Croix Rouge risubiriwemo na Medical Team International mu gisata cy'ubuvuzi ishirahamwe Redeso jinjiye mu kibanza cy'ishirahamwe Semdo mu gisata cyo kubungabunga ibidukikije ishirahamwe Danish Refugee Council risubiriye Norwegian Refugee Council mu gisata cyo kwigisha imyuga no kwiyungunganya ku mpunzi ikindi iryo shirahamwe nyine rizokora no guhagarikira inkambi ishirahamwe International Rescue Committee IRC ntirizoba rigihagarikira igisata cyo kingira abana hamwe n'igisata cy'abatishoboye abagendana ubumuga n'abageze mu zabukuru zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zirashima kubona HCR ikora uwo mugambi wo guhindura amwe mu mashirahamwe mugiye mu gihugu cya Tanzania
uguhindurwa kw'amashirahamwe twaravyakiriye kandi turabishima cyane kuko hageze igihe usanga umenga turabaye ubuzima usanga bugoye ariko kubwo habaye iyo mpinduka turayishima egome turayishima
iri jambo najakiye neza bivanye no kumwe n'ivyumviro vy'uwakwene vyagenze ngira ngo bivanye n'amashirika kumwe nakora ngira ngo yakora nawe turindire turabe ayandi nayo yaza kumwe nazo shura kudufata nimba zo fitaho ariko kimo gusa nasaba gusa gerageza kutwitaho kuko twese turi twese turi impunzi dutegerezwa gufashwa egome turashimira kana UN kuba yimvice cyumve cyo guhindura amashirika
rero twe twavyakiye neza kubona UN ihindura amashirika mugabo iciza twifuza yuko two UN yokora cyangwa yofatira cyangwa amashirahamwe aje mashasha yokora nuko hahinduka abayakoramwo hakaza abantu beza bakunda impunzi n'ahandi kweri muri rusange twabyakiye neza
izo mpunzi zivuga yuko zari zifashwe nabi cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu
ibintu byari bikenye harimo yuko nk'akarorero kuri ishirika rya Red Cross n'andi ryari riraba amagara y'abantu ariko abantu benshi barapfuye ku buzembe cyane ku kugufata minenerwe abateja babo aribo bagwayi nukuri waragenda ugwaje cyangwa ugwaye ukabura imiti ukabwirwa ngo genda ku mafarmasi ugure naya mashiya gamwe yajejwe gutanga indya mu mpunzi hari ukuntu nyine atabyifatamo neza abantu bakibwa indya bakumunza n'iminza ne bakayizirika ibintu bikatubabaza gose rero nibyo twifuza yuko amashyirahamwe mashasha aje kuyasubirira yoboresha gose yogira neza
biravugwa yuko no mukahise amashyirahamwe yigeze guhindurwa ariko imibereho niyigeze iba myiza nkuko bari babyiteze ubwiyo mpamvu izo mpunzi zisaba ayo mashyirahamwe mashasha gukora neza no gukurikiza amategeko nkuko yasezeranye na HCR
buri muntu wese agarikira hajya baba bamusize kugira ngo yiteho impunzi nkuko bikwiye kuko hari ibimuga hari abapakazi hari abatamakazi hari impfubyi urumva kandi hariyo na yani hariyo benshi kabisa b'ingwane zitandukanye twabasaba biteho bose nkuko bitarumva nuko twagenda kurunda kugira ngo tugere kwivuza ntitwaronke imiti ukwiye wivuje malaria nubwo yaronkeka ntiwaronke imiti washobora kuronka gusapara ugata cyangwa aspirine ugata none nka malaria irakizwa na aspirine nikibaho ariko nizera yuko ko Red Cross bo bayihinduye bakashyira iyo MTI ni byiza gose kandi turabyishimira reka tugerageze turabe imana itubifashe
icyo navuga kuri aya mashyirahamwe mashyashya yaje mu gukorera mu mpunzi mu nkambi nuko yokora uko yasezeranye na UN ko turazi baza gukorera mu mpunzi barabanza bagahabwa amategeko bagendera ko n'ukuntu bakuye kwigenza no kwifata mu mpunzi, kuko impunzi turi nk'abantu bimererewe nabi twagowe twaciye muri ibi nabiriya nuko muri mu ijambo rimwe psikoloji zacyo nizikora neza rero nk'uko bikwiye. Iyo mpamvu hari abandi baza bagashima imishahara ariko abarengwa babo bakabafata nabi, turatwara turabibona no mu mashirika nk'ajejwe n'amagara y'abantu barafata nabi abagwayi ukabasanga ariko barabajyagagura wakati ahembwa kuri uyo mugwayi. Nuko rero twifuza yuko ayo mashirika mashasha je yokora yisunze ko ajye gukorera mu bantu bamerewe nabi bataye ibihugu byabo kandi atari ku bushake.
Twakwifuza yuko bo twitaho nka twebwe impunzi kubwo kugarugira amagara yacu canke ubuzima bwacu bahagira intege n'inkomezi na cyane cyane mu kutwararika mu mwete utantangere.
Biraboneka neza yuko impunzi zo bazigiye kongera gufatwa neza mu minsi iri imbere kubera bikorwa biboneka gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR harimo kuronsa impunzi zitari bwaronswe ubuhungiro, amakarita abaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi no guhindura amwe mu mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe mashyashya ategerejwe kuzobanza akazi mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2020. Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovini kuri iyo nkuru. Mu ndwi iheze ku itariki zitanu z'ukwezi kw'12 i Bujumbura mu Burundi, ishyirahamwe Amicale des Musiciens Burundais ryatunganyije inama y'abaririmbyi bo mu Burundi. Iyo nama yateguwe yihweje uruhara rw'umukenyezi cyangwa umwigeme w'umurundikazi mu muziki mu Burundi. Abaririmbyi bitavye iyo nama harimwo Esther Nish na Bernice the Bell baganiriye na mugenzi wacu Uriane Itangishaka. Esther Nish atangura avuga uko abona iterambere ry'umuziki mu Burundi.
Ego ndashima ku ntambwe tugeze ko byona ntitucavura nka mbere mpagaze muri rusange ni kuvuga yuko ubu turafite natwe uwo twakwita imihangangiro mu Turiki batatihana iwacu gusa ashobora kuba batuma mu makungu baturikira i Burundi. Ndagushima cyane kandi ndashima Imana kuba no ku ruhande natwe twakoreye by'abakenyezi natwe tuko turagira efor. Ego ntiturashika kuri ya ntambwe twifuza mugabo nyabyo yuko kuganje aho tugeze nuko tuko turakora.
Nawe Bernice the Bell, kibazo nicyo nyene makumbere wongere ko iterambere mu muziki urisigura iki ubu aho rigeze iterambere uvuga ko byo bari nkiriye?
Kuko jewe ndabibona iterambere ry'umuziki muri rusange ngaha mu Burundi navuga ntibiriko iratibuka, ariko uko ndabibona urabona yuko tukiri inyuma ngereranije n'ibindi bihugu biri mu karere kamwe African Community turi inyuma kandi ugereranije no muri Afurika mu bijyanye n'icyo n'akaranga na cyane cyane umuziki. Nariho intambwe nyinshi turatera kuko ntituraronka kangange bishobora kuvuga ngo ku isi yose nk'uko Tanzania ifite indasitiri ya Diamond, indasitiri abandi bari bakomeye nga mu Burundi nibyo hari intambwe twateye uyu munsi harakoga ibitaramo binini cyane bagashimira n'abandi binyuze hanze, ariko urabona ko mu Burundi ufite akantu kacyase ko ubuziki isa n'idahari kandi rero no kubijyanye n'ibya wadosere uko biratera intambwe kwirirwa ririho ariko ishyirwa mu ngiro ryaryo ryo itarakora neza nk'uko tuvuga rero muri rusange ko hariho n'ibyo iterambere ariko ku rugero twishimire.
Tuke mwido nido neza wavuze ko nk'itegeko ryarasohowe ziko riratunganywa abantu bariko baragerageza kurishyira mu ngiro, ariko ibindi bintu byo kwerekana canke bikenewe kugira ngo habe iryo terambere mu muziki Burundi bugere ku rugero rw'ibindi bihugu ni igiki cyo bakibuze mu Burundi? N'amastudio, n'ibikoresho, n'amafaranga kuri abo basaniye aba star bakeneye, ni igiki gikenewe kuri wowe Bernice the Bell kugira ngo iryo terambere nyine rishike kandi rirame?
Ayuko hakwiye kubiha ikintu bita gukorera hamwe haba mu bijyanye n'uburongozi bw'igihugu no mu gisata cy'abaririmbyi ndetse n'abashira mu mwimitahe ko umwe wese aracikora ukwiwe muri leta n'ibyo baratutegeka muri kukacinenga bihagarikiye ngaho nubwo bagerageje gushyiramo ingufu amanama menshi ariko kumva z'uko atari gukorera hamwe n'abanyamisare akaca usanga byashitwawe mu ngiro riba rigoye kuko n'ibintu bisaba uburyo bwinshi abaririmbyi nabo ugasanga hariho benshi no kumenya ibiri muri iryo tegeko.
Estanishe kuri wewe ni iki ubona wifuza ko cyotera imbere kugira ngo muziki mu Burundi utere imbere biboneka nko mu bindi bihugu?
Cyose numva umengo byanditse nk'uri karabisiguye mugabo nk'icyo nakongera ko ibaza yuko ari ibyo nyine turacyabuze ete twengera ngo n'amafinansi macanke kuba twoba dufite natwe abantu batwirukankira muri byo kugira ngo dushobore kuba twakora nk'amakonseri hanze y'ibihugu twumva yuko twatumiwe tetetwe yuko no gutumirana nabyo bishobora kugira icyo byunguye mu muziki ndundi uyu munsi niba batumiye runaka agaserukira igihugu cyacu gutyo mu makungu yashobora gutuma ejo cyangwa hirya y'ejo bajyaga baramenya buke buke kumbe n'u Burundi burahari. Donke nibaza yuko nakongera kuri icyo kintu gusa ukuntu nyine byakivuze no gukorana nyine kugira ubumwe hama iyo wumvise mugenzi wawe acumiwe cyangwa aserukiye igihugu ntibikura akazi cyangwa ngo bigutere ayandi majyambo wumve yuko aserukiye igihugu muri rusange. Donke nibaza yuko mu ncamake no gufatana mu nda tugashyigikirana icyo njye ntashoboye nkumva hariho nakareba gishoboye kandi hariho akazi kamukeneye nko mu Bufaransa cyangwa hehe avuga ati reka njye ko ntabishoboye bireka ndumvike runaka genda nserukire. Nibaza yuko byose ni muri wa mwanya wo gufatana mu nda tugakundana hama tukaduza ibendera ry'igihugu.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Tugarutse ku ntambanyi canke ku bibazo bimwe abakenyezi abigeme bacamwo muri uwo mwuga ukuririmba, navuganye na Freddy Kwizera batazira Bocham akaba serukira ibyo byimfata kibanza ishira hamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi America des musiciens Burundi. Ndamubaza intambwe abigeme n'abakenyezi bageze ko ku muziki mu Burundi muri iki gihe hamwe n'icokorwa kugira batere imbere twumve inyishu ziwe.
Ego icyo kibazo ni kibazo cyiza gose. Mu bisanzwe twebwe murabona ko turongoye Amicale des musiciens du Burundi ibyimfata kibanza cyane mu muziki, mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Twarakoze mu studio atandukanye ngaha i Bujumbura, twaraproduje abakenyezi batari bake. Je cyo nuvuga surtout kuri donc la nouvelle génération ugaruka rushasha, donc nuvuga hari intambwe niniya cyane bamaze kugerako, kuko ubu ibiteramo bibe wese gya bitegurwa bagashiramo n'abakenyezi. Abakenyezi rero barajamo bakavuza, kandi ubu ikindi nacyo na orchestre nimwe nta mugwi numwe uvuza icyo bita ama live band utagira abakenyezi. Ugiye kuraba muri backing bimwe bita kwitabira kenshi usanga ari abakenyezi bahari. Hariho n'indirimbo zitari nkeya mu ma live band usanga ari abakenyezi bari kubararirimba baryohera abakinya bari muri live band. Icyo ni ikintu gikomeye cyane abakenyezi bamaze kugerako. Ama ikibazo kigira kabiri mwabajije habuziki cy'abakenyezi nabyo nashoboye gutera imbere mu mwuga w'umuziki. Ubwa mbere na mbere ni uko abakenyezi nabo nyine bohaguruka bakiga ikintu bita ama instrument bakayamenya. Tukagira abakenyezi bavuza piano, abakenyezi bavuza guitar bass, abakenyezi bavuza ama guitar solo, bavuza percussion cyangwa batterie. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko mu gutahura umuziki bwa mbere na mbere ubanza gutahura kwanza ama instrument. Utahuye ama instrument ubutahuye umuziki, umva abakenyezi nabo nyine bategereza guhaguruka bagakora bakiga ama instrument bakayamenya cyo ni ikintu gikomeye cyane hama nabari mu mwuga bamaze gutangura bawukomeze bagira ikintu bita ma travail ugukora bakama muhira bari kubarakora barabingene ba renforce ikintu bita côté chant bakarenforce na côté arrangement no kwandika neza amajambo ameze neza donc icyo nico abakenyezi bateza gukora kugira ngo baje kuri niveau hamwe nabandi bo mu mahanga hama kubijyanye n'ikibuze plutôt au congrès du temps avuze ko congrès ingufu bagakora imwe biboneka kugira ngo bashobora kugera ugwego cyo kimwe nabandi mu bindi bihugu habuze ishaka gusa ishaka niryo ribuze vraiment mu bakenyezi sino amajwi meza mu bisanzwe tuyasanga mu bakenyezi amajwi meza tuyasanga mu bakenyezi kuko zindirimbo udafite ama backing y'abakenyezi kuvuga ivyitabirizo by'abakenyezi wapi iyo ndirimbo ntiheza ngo ishike kure ngira murabizi akarorero abaririmbyi benshi international kenshi usanga muri backing harimo abakenyezi ego
Octave ku murongo wa telefone uraho neza
amahoro ndabanza gusuhuza abo nabari b'iwacu ariko ubwari ikiganiro cy'umuziki sinzi niba hari undi mwanya muzatugenera mukadutumirira n'umufasha wa perezida Nkurunziza kuri iriya ndirimbo yaririmbye kuko hariho hantu njye atavuze neza kandi ni indirimbo yumva n'abantu benshi wenda umwanya we nugera tuzabivuga reka mbanze kuciyumvira ubundi ngaruke ku bibazo bibiri mbafitiye
yego
ibyumvira hari ikintu mwakomojeho ngo kubera icyo umuziki wacu buryo tuvuze u Rwanda n'Urundi turabavandimwe n'ururimi ni rumwe usanga ibintu byinshi bisa mbo ntabwo impamvu ntabwo ari uko tutazi kuririmba nk'uko umugabo avuyeho ati abakenyezi nibo bafite amajwi meza ahubwo umwimerere wacu uko dutera imbere turawanga njyewe ndibuka nyine mu Rwanda ndibuka hari indirimbo zacagaho mu gitondo ku maradiyo bita ngo zaburakeye ugasanga ni indirimbo zo nko muri 70 na kangahe twebwe tutarabaho ariko ugasanga iranyoheye kubera ko baririmbaga mu mwimerere wacu none ubu rero gutera imbere kwacu muri iyi minsi ni ukwigana abo hanze
amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radio Ijwi rya Amerika niho agarukiye reka dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fasige Beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye byahagarikiwe na Frederic Nkundikije kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo ndabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi kuri radio Ijwi rya Amerika ndabatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira mwese rero ndabifurije kugira ibihe byiza no kubandanya rero mudukurikirana mu biganiro n'amakuru ahengeshanya kubashikiriza muduhe n'ivyumviro vyanyu kugene twoshobora kubaryohera kurushiriza kubaha ibiganiro bibashimisha mwese